برون و رادیش گرگی امریکا. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri internet mutwumvira kuri waeshatu radio yacu voa.com. Mwaramutse neza mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje dufatanyije kubagezaho aya makuru. Polisi y'Uburundi ejo yarekuye Karoli Ndereyehe wari watawe muri yombi kubera ibirego byatanzwe n'u Rwanda ko yabaragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ishyaka barizwamo rya FDI Inkingi ryashimishijwe n'uko yarekuwe.
Nagira ngo mbere na mbere nkubwire ukuntu twishimye cyane, dufite ubwuzu yuko umuvandimwe wacu, umuyoboke wacu n'umuntu mukuru mu ishyaka ryacu Ndereyehe Karoli yarekuwe. Imana ikamukura amenyo ya rubamba abantu bashaka kugira ngo bamuterure mujyane mu Rwanda.
Uwo ni Juste Bahunga uyobora ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Mu Rwanda kandi ubugenzacyaha ejo bwagejeje mu bushinjacyaha dosiye ya Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba. Naho mu Burundi leta igiye kubarura abarangije amashuri batagira akazi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana ni wowe duteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Ejo ku gatatu barahagaritse imyiyerekano barimwo basaba iyongerwa ry'imishahara no kuronswa ibikoresho byo kwikingira. Ni nyuma y'amezi atatu bahagaritse akazi mu bitaro bya leta. Enoke Dongo arongoye ishyirahamwe ry'abaforoma bashika ku 15,000 yavuze ko bahisemo guhagarika iyo myiyerekano kugira bahe akanya umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kugira abumvirize. Abaforoma bo mu bitaro bya leta muri Zimbabwe bahagaritse akazi mu kwezi kwa gatandatu basaba kongerwa imishahara inyuma y'aho ifaranga ritereye agaciro hamwe n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bidoga kandi bavuga ko bakoresha ibikoresho byo kwikingira bidakwije amategeko. Imvura yamaze amezi atatu igwa muri Nigeria yahitanye abantu 65 n'abandi hafi 330,000 batakigira aho bakika umusaya, mu gihe ibice bitari bike byo ku murwa mukuru Niamey bikiri mu myuzure. Umushikiranganji ajejwe gutabara mu biza muri ico gihugu yavuze ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki 7 y'uko kwezi kw'icenda abantu 51 bari bamaze kumenyekana ko bafuye igihe inzu zabo zasenyuka mu myuzure. Nigeri ni kimwe mu bihugu biri mu bugaragwa ariko iriko irashikirwa n'ibihe by'imvura nyinshi kubera ihindagurika ry'ibihe. Imyuzure y'imvura mu mwaka uheze yahitanye abantu 57 abandi barenga 2,226 baragira ingaruka zayo. Umuriro mwinshi waraturiye uratongora ikambi ya mbere mu bunini mu gihugu cy'Ubugiriki ihaye indaro impunzi irungika abimukira barenga 12,500 mu mabarabara yo mu izinga rya Lesbos. Nta bantu bakomeretse baratangazwa. Mu gihe abategetsi bariko bararondera uburaro bw'izo mpunzi, abanyagihugu baba hafi y'iyo kambi basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ibyago. Bongera basaba kandi ko izo mpunzi zikurwa zose muri iryo zinga. Amakenga y'umutekano hamwe n'ikwirakwira ry'umugera wa corona birahangayikishije abategetsi. Amakuru amwe avuga ko uwo muriro wadutse igihe abimukira baturira iyarara ry'umucafu riri hanze iyo kambi biyamiriza ingingo bafatiwe zo gukumirwa. Ababibonye bavuze ko izo mpunzi zabujije abazimya imiriro kunyaruka kuyizimya bituma ikwirakwira mu ikambi yose iranayisangangura. Uwo muriro mu ikambi Moria na Kagohe kavuniwe leta y'Ubugiriki hamwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya kugira bakore ibindi birenze ibyo bahora bakora mu gufasha Ubugiriki gutorera umuti icyo kibazo cy'abimukira barushiriza kukigana bavuye mu karere ko mu buseruko bwo hagati hamwe na Afrika. Igisirikare cya Kamerune cyaratanguje urugamba cyise ko rudasanzwe ku barwanyi biyonkoye ku gihugu mu ntara zivugwamo Icyongereza ejo kwa gatatu, cyane cyane mu gisagara cya Bamenda, umurwa mukuru w'intara yo mu buraruko bushyira uburengero. intara zo mu buraruko bushira uburengero n'izo mu bumanuka bushira uburengero nyene ziri mu ruhagarara rw'umutekano kuva abiyonkoye kuri leta batangaje ukwikukira kwabo mu 2017 ni nyuma y'ico bise ikumirwa bakorerwa n'abavuga igifaransa ari nabo ari benshi muri ico gihugu igisirikare cavuze ku ibikorwa bya gisirikare ibamenda ari kwihora ku bitero by'abakora iterabwoba nko gusahura kwiba amabanki n'amamangazini hamwe no kwica abasivile n'abajejwe umutekano igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kugabanya abasirikare muri Afghanistan bave ku 8,600 gushika ku 4,500 mu ntango z'ukwezi kw'12 byatangajwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika ejo kuwa gatatu ni nyuma y'amasaha make ibyo biro nyene bitangaje gukura abandi basirikare muri Iraq muri uku kwezi General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare bikuru yavuze ko abasirikare 4,500 bazosigarayo bazobasha kurangura imirimo nkenerwa yavuze ko Amerika yerekanye ko igisirikare cyayo kidakeneye kwigarurira Iraq ariko ko bigikenewe gukingira inyungu za Amerika mu kurwanya imihari y'iterabwoba mu kwezi kw'indwi ibiro bya gisirikare byavuze ko bikenewe ko ibiganiro hagati y'Abanyafganistani bitangura kugira Amerika igire icyizere ko abatalibani batazosubira guha indaro imihari y'iterabwoba imbere y'uko Amerika itahukana abasirikare bayo umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yavuze mu kwezi guheze ko Amerika itegekanya kugabanya abasirikare bayo muri Afghanistan gushika munsi y'5,000 gushika mu mpera z'ukwezi kw'11.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukanya turajya mu biyaga bigari bya Afrika. Ayo mu biyaga bigari bya Afrika tuheri mu Rwanda, hawejo ubugenzacyaha bw'icyo gihugu bwahaye ubushinjacyaha dosiye ya Bwana Paul Rusesabagina ukurikiranwe ibyaha birimo iby'iterabwoba. Gusa abunganira Rusesabagina mu by'amategeko babwijwe rya Amerika ko atabashije kubazwa kubera uburwayi asumutakabuye nibyo atubwira.
Nyuma y'iminsi 10 Bwana Rusesabagina abazwa mu bugenzacyaha kuri wa gatatu nibwo dosiye yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha. Umuvugizi w'ubugenzacyaha Thierry Muramira yabwijwe rya Amerika ko iperereza ry'ibanze bakoreraga Rusesabagina bari pfundikiye.
Icyakozwe uyu munsi ni kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora ya iperereza ryayo yasanga ibihari bihagije igatanga dosiye mu rukiko.
Paul Rusesabagina ari kumwe n'abunganizi be Maitre David Rugazana Emerine Nyembo witabye urwego rw'ubushinjacyaha ku Kimihurura kuri wa gatatu. Gusa Maitre Rugaza yabwira Radijwi rya Amerika ko atabashije kubazwa kuko yari arwaye.
Ibazwa ryasubitswe mbo bishobora gukomeza ejo kubera ko ryasubitswe kuko yagombaga kujya kwa muganga kujya gufata ibisubizo mbo yari yivujije yagomba kujya gufata ibisubizo no guhura na docteur niyo mpamvu ryasubitse.
Mwatangiranye nawe mu bugenzacyaha n'uwo mwari mukomezanyije mu bushinjacyaha ubu ni ukuvuga ngo muzamukurikirana kugeza he?
Kugeza ba dosiye ibaye clôture.
Tujye twumva mu manza abantu kenshi bavuga ko muri iki gihe bigoranye kubona umufungwa. Mwebwe biraborohera?
Twe biratworohera kabisa uko tumukeneye baramuto. Kugeza ubu nta kibazo turagira. N'uyu munsi twaganiye twenyine mbere yuko avugana n'ubushinja cyane mbere yuko ibazwa risubikwa twaganiye. Bo hameze neza nta kibazo afite uretse nyine ikibazo cy'uburwayi yarafite cyasanganwe.
Ntabwo murabasha kuvugana n'umuryango we wasigaye hanze wenda nk'abantu bamwunganira ngo mujye mu mugezaho amakuru babatume n'iki?
Izo niho byabaye turi kumwe kandi natwe hari amadokima twabasabaga ko twarabavugishije.
Niwe bwa mbere kuva yagera inaha yabashije kuvugana n'umuryango we?
Oya, bwari bugiye kuba ubwa kabiri kuko ubwa mbere yavuganye na murumuna w'umugore we ejo nibwo yabashije kubafatisha bose.
Nubwo Maitre Rugaza na Maitre Nyembo aribo kugeza ubunganira Bwana Rusesabagina, umuryango utangaza ko watoranije itsinda ry'abanyamategeko barindwi b'inzobere ngo bazamuburanire barimo umunyarwanda umwe wo muri Australia, umwe batatu wo muri Amerika, umwe wo muri Canada n'uwo mu Bubiligi. Mu ifatwa rya Bwana Rusesabagina, ubugenzacyaha bwavugaga ko bumukurikiranyeho ibyaha birimo iby'iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane. Ni ibyaha bivuga ko byakorewe mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibitero mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018 no mu nkengero za Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2018 byose byigambwe n'umutwe w'itwara gisirikare wa FRN ushamikiye ku mpuzo amashyaka MLCD Rusesabagina yarayoboye kwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko Rusesabagina yizanye mu Rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nubwo bitatangajwe niba yaraje mu Rwanda cyangwa yaragiye gukomereza ahandi. Biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha uzayiregera urukiko cyangwa se rukaba rwayishyingura kuko byose bubyemerewe n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kutugezaho iyo nkuru. Reka tuve mu Rwanda tujye mu Buholandi aho polisi y'icyo gihugu ejo yarekuye Carole Ndereyehe wari watawe muri yombi kubera ibirego byatanzwe n'u Rwanda ko yabaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ishyaka FDI Inkingi abarizwamo riravuga ko habayeho kwibeshya mu nzego z'ubutegetsi z'Ubuholandi. Umuyobozi wa FDI Inkingi Justin Bahunga yabisobanuriye Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nagira ngo mbere na mbere nkubwire ukuntu twishimye cyane, dufite ubwuzu yuko umuvandimwe wacu, umuyoboke wacu n'umuntu mukuru mu ishyaka ryacu Ndereyehe Carole yarekuwe. Imana ikamukura amenyo ya rubamba y'abantu bashaka kugira ngo bamuterure bamujyane mu Rwanda. Icyabiteye rero nk'uko wabivuze cyatumye arekurwa ni uko abashaka kumushimuta agomba kuba barahamagaye nomero itari yo, bakibeshya bibwira koko ko byarangiye ko bashaka kumujyana mu Rwanda. Hanyuma rero ubutegetsi bumaze kubibona kuko avoka we yaherekwa abaza basanga bibeshye baramurekura asubiriwe.
Ariko kugira ngo byumvikane neza ibyo byo kuvuga ngo bahamagaye nimero itari yo kugira ngo abantu batagira ngo ni ugutebya, guhamagara nimero itari yo byagenze gute kugira ngo bahamagare utari Ndereyehe cyangwa bahamagaye mu biro bitari byo byagenze gute?
Bahamagaye mu biro bitari byo bahamagara umuntu utari we ababwira inkuru zitari zo ko bashobora kuba bamujyana. Ariko rero avoka we abajije ababishinzwe bavuga ko ibyo bintu bidashoboka kuko ntashobora kuregwa ngo ave mu Buholandi atabanje kujya imbere y'inkiko yango zemeje koko ibyo bamurega ari byo.
Urashaka rero kuvuga ko ubungubu Ndereyehe atakigiye kuburanishwa mu Rwanda nk'uko byavugwaga?
Ntabwo rwose habwa ari byo, ntashobora kujyanwa mu Rwanda kuko Ubuholandi ni bugenda ku mategeko. Kandi nandi hafite avoka ubishobye ubizi neza ubashoboye kwerekana ko ibintu bidashoboka, kandi koko n'ababishinzwe bazi uko bigenda. Umuyobozi muri minisiteri y'ubutabera basanze koko harimo kwibeshya bitarakozwe neza, ahubwo basaba n'imbabazi yuko ibintu byakozwe ku buryo butari bwo kwagomba kujya imbere y'amategeko. Ibyo baba murega byaba ari byo akaba ariho abantu batangira no kureba niba ashobora kujyanwa no mu Rwanda, kuko nabyo ni ikindi kibazo nk'uko ubizi. Ntabwo kuvuga ko agomba kujya mu Rwanda agomba kujya mu Rwanda. Hari ibihugu nk'Ubwongereza, hari abantu barega ko bagomba kujya mu Rwanda basanga ko u Rwanda ubutabera buhari kutabajyana w'umuntu ngo azabone ubutabera buhagije bwuzuye banga kohereza mu Rwanda.
Ariko nubwo yarekuwe azaburanishwa, nicyo ushaka kuvuga?
Ndashaka kuvuga ko niko bimeze iyo igihugu gitanze ibirego, icyo gihe abacamanza cyangwa abashinjacyaha barabireba basanga bifite ishingiro bakamujyana imbere y'inkiko. Nagira ngo nkwibutse ko bigeze kubigerageza mwaka 2015 bamurega inkiko, abacamanza basanga ibyo bintu nta shingiro bifite. Ubu rero nyine no kongera kugerageza kugira ngo barebe ukuntu bamutesha umutwe, kuko ni muri programme ihari yo gutesha umutwe no guhungeta umuntu wese yaba utavuga ni kimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda.
Ariko ibyaha aregwa ntaho bihuriye no kutavuga rumwe na leta y'u Rwanda?
Kugize neza kumbaza icyo kibazo, icyo bivuga ni uko umuntu wese urwanya leta ubwoko bwa aribwo bwose, bavuga ko uwo muntu afite ingengabitekerezo ya jenoside, ko yakoze jenoside, ko akora n'abajenosideri cyangwa ko akora n'imitwe irwanya leta y'iterabwoba. ubwo rero kubera ko ari umuntu mu bantu bakomeye kandi bizewe kandi bafite ubuyobozi banashimwa n'abaturage naho bari uwo muntu uwo ngo nta kuntu atamukore kumushakira ibyo bamurega kugira ngo bamukure mu kibuga cya politiki.
Justin Bahunga, ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, ndagushimiye rwose.
Dushimire Justin Bahunga, umuyobozi w'ishyaka FDA inkingi ritavuganwa n'ubutegetsi mu Rwanda, na Venuste Nshimiyimana baganiraga. Tujya mu Burundi, aho guhera kwa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura barangije amashuri badafite akazi. Eloge Wilika neza aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abaserukira intara n'amakomine nibo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene ikorwa cy'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda. Hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, kuba mu ntara zo hagati, Ingozi kuba mu buraruko, Mucankuzo kuba mu buseruko, Ibujumbura kuba mu karere k'uburengero, hamwe n'Imakamba kuba mu bumanuko. Ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro. Pierre Nkuriki.
Inyigisho abantu babiri bazo kwandika ku buhinga bwa none, abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier zizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020 ku migwa mikuru y'amakomine y'Uburundi yose guhera igihe cy'isaha zibiri z'igitondo. Kwandika ku buhinga bwa none kugaruka rwose gwize gwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020 igihe cy'isaha 1:30 gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020 igihe cya saa sita y'umutaga.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishyirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemo n'urwaruka rwinshi mu Burundi uko yakiriye iki gikorwa. Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cyane, ariko afite amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi.
Tukabona ko ikiringo cyatanzwe ari ikiringo gitoya cyane turabye urwaruka rutagira akazi mu Burundi. Nyuma ico dusaba nuko ikiringo co kongerezwa kugira ngo gose urwaruka rushobore gushikirwa guyandikishe, kuko sinibaza ko nubwo babatonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko.
Umwanya mutariko mukuru w'ishyirahamwe Folcon Effort rwanye kimenyane na kamwana wa mama sanga atari co kibazo, gusa bona kwiribarurwa rikuye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwama busabwa yo hatanga utuzi. Jaha Hakizimana.
Twebwe kijanye umwanya ubwami tukavuga ko umwanya ari muto, ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakiminyane na kamwana wa mama bibayemo. Hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mbo izi canke ziriya. Ikindi tubona aho gusaba, turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyira mu makungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu n'ahandi, usanga bavuga bati dukeneye abantu duhakazi bafise uburambe mu kazi, bigatuma rero ugwaruka rutariruke rutaronka amahigwe yo guhiganirwa ako kazi, maze igitigiri cy'abataronka akazi kibanda cyiyongera, ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyine bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi. Tugasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twita amaperdofe aba.
Mu kurindira kwizo byifuzo bishitwa Nsengimana afite ibyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose.
Bo kwisunga ingene gwaruka wagiye ronka amadiplome, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka w'ibihumbi 2019 ugaca usanga ni warose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'ibihumbi 2006. Rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bo byisunga cyane kugira ngo ntihagire urenganywa. Ikindi naco bo kwisunga cyane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'ugwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka. Icya gatatu bo kwisunga gutanga akazi baravye ugwaruka gose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntari imwe canke muri region imwe. Ikindi naco bo kwisunga ubutandukane bw'ugwaruka hagati yabo, ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari ugwaruka bw'Uburundi. Bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi.
ugutororokanya ibitigiri vy'u rwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi bimuze president Evariste Ndayishimiye yari yavuze yacinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'u rwaruka vyerekana ku bice 55% ku duce 2% vy'u rwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uje 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi afite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 35%, n'abari munsi ya 35 ni bice 75%. Rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka wa 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'abarundi bose. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tugarukiye mu Rwanda aho urwego rw'ubushinjacyaha RIB ejo rweretse itangazamakuru abantu 24 biganje mu rubyiruko. Urwo rwego rurega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga bose nabo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri inkuru.
Ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukabihereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe.
Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera kuye gusubiza akaya gusubiza ni umuntu nyine by'ibihumbi 96 n'undi nyine by'ibyo 39 nundi narwa 48 niyo amafaranga naye nibyo kuko nibwo nayo nkibitangira kwabanye nyine akazi kwanze ibintu byose bipfapfanye tavuga telefone mbitangire n'abakwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine nabari byo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bampese mukadi barambira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyakora mu gitondo rwebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo zaba byaciyemo
twagiye twicyo gihe twari bane turi umuntu amafaranga 300,000 twaje kongera dusubirayo tujye umuntu niba ari amafaranga 90 nayo ngayo.
Igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose nuko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge. Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwijwe irya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi.
Ibya bibiri cyangwa ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, icya kabiri akaba ari ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 24, ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Naho iki cyo kwihesha ikintu cyo hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'104 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3.
Mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha.
Nge nuko mbeshyira nyabantu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutse ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye abora nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo nimutseke bose wange ari kunshaka ngo arabize ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze ahangaha. Kwacuzaga alimentation barambikira nta nubwo nari kintu na kimwe mbiziho yuko ni nubwo nari nkihagira ntabwo ngariho kavukire yanjye.
Ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni. Abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga. urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi.
Kigira amakenga niba hari gusabye ngohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga hari. Ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha abantu ba Rusizi, Nyakarenzi na Mpungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babanduriza izina. Ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa, ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana na mu gihugu hose kuko ribu ntabwo izagahoka, ntabwo izatenzuka kurwanya abantu n'aba ngaba.
Uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu, ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera. Nko mu mwaka w'2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo, mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu yo muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Yegeranijwe na Fasel Gabehu, yarahagarariwe na Edi Rwema, Jendi Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kumererwa neza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ye.
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu.